You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nongeye kubaha ikaze abateramanye na SBS mu Kirundi ku mazina nitwa Jean Paul Amedenizigama. Mu kiganiro cyo no musi rero ndabahaye ikaze ubugira kandi.
Welcome to SBS in Kirundi.
Kaze mu kiganiro cacu. Ibitero vyabaye ku bubiko bw'ibigega vy'ibitoro vy'ishirahamwe Armaco bizotuma ibiciro vy'ibitoro biduga ku bice bingana 5% ku isoko mpuzamakungu. Aho ni mu gihe bamwe mu bahinga b'ibitoro bavuga yuko haziyongera ibice 50% ku kagunguru k'ibitoro. Scott Phillips ujejwe imitahe muri Motley Fool Australia yavuze yuko abanyostralia bakwiye kwitega iduzwa ry'ibitoro nk'uko biriko birashikira n'abandi bari mu bihugu biteye imbere. Ariko uwitwa Abega Jean Pierre we yoba abibona kumwe na Scott Phillips.
Icyo nicyabaye wenda nkumvuze ku kintu nahise mbona cyangize ingaruka. Esanse isizamukaho amasenti agera kuri 20. Ubwo rero nk'umuntu ukora urugendo ujya ku kazi urumva byongeye igiciro cy'urugendo. Biramutse bibayeho ntibabashe kurepara ibyo ngibyo byangiritse, ntibabashe kubisubiranya, bizagira ingaruka ndende cyane umuntu atamenya aho zigarukira. Cyane cyane ku giciro cy'ubuzima.
Murakoze cyane. Turiko turarangiza mwibaza kuko vyarabonetse inyuma ya bijya bitero Australia bagerageje kuraba ububiko bafise basanga ubw'igitoro ni ububiko buri munsi y'iminsi 30 kandi amategeko mpuzamakungu avuga ko abantu bakwiye kwiteganyiriza niburi buri minsi 90. Australia ikaba yarifise munsi y'iminsi 30 ku gitoro kiri mu kigega cyayo. Ivyo vyo hari ico mwo bivuga ko canke hari impungenge vyo batera?
Abiteye impungenge cyane. Urumva nimba dudafite stock ihagije ishobora kuba yadufasha mu minsi irenze 30, ni ikibazo gikomeye. Kandi ikigaragara ni uko ari abayobozi abafata ibyemezo ntago babitekereje kuko bishobora kumara igihe kinini. Kandi biramutse bimaze igihe kinini nta esansi ihari, nk'ubuzima rwose bwo muri iki gihugu cya Australia bwahagarara, si nawo bwonyine. Kubera ko guhahirana hagati y'intara ari ibiciro bye, urumva na indege gukoresha nazo zikoresha ibitaro, imodoka, ibitaro ibaze za ambulance zihagaze, ibaze hari ibintu byinshi byahagarara.
Yego.
Rero ikigaragara ni uko hagomba gutekerezwa ukuntu hashyirwaho policies ku buryo batekereza ese ni gute twagira stock nini igihe habayeho disruption nko guhagarika kw'ibitaro. Ni iki twakora iyo stock yadufasha wenda nk'amezi nk'atatu? Kubera ko birashoboka cyane iyo urebye instability iri muri biriya bihugu cyane cyane byo muri Middle East. Urebye ko hariho instability politique na security bishobora kugira ingaruka rero mu minsi iri imbere.
Inyuma ya Abega Jean Pierre twarashoboye kuyaga n'abandi, ariko imbere y'uko tubashikiriza ibyumviro vy'abandi reka tubabwire yuko umushikiranganji Angus Taylor we yabwiye ABC kuwa mbere yuko atangaruka abona bizogira ku banyaustralia. Aho rero reka twumvirize uwitwa Gertrude Ndayisenga we abibona gute?
Ego cyane, kubera mu gihe Australia ikuri gitoro mw'ivyo bihugu vyo hanze biracika rero ko twebwe tuba turi abantu atakazi tuba dufise ngo tugire right ntuzenye high income, ubwo usanga bibaye kugira bije muri ntuzenye mu buzima bwa minsi yose kuri twebwe, kubera uca usanga ahantu hoja hose ukenera kugenda n'umudugo urabona ko ngaha atavye kugenda n'amaguru canke nibasikeri nimbari gutwara abana ku ishure canke kugenda kwisumamwo mu masoko he gutwara umudugo. Ubwo rero igitoro cazimvye urumva yuko ari ibintu vyoca biza kutugirira intambara ah urumva ingaruka no gira ko ni kubera mu gihe kiba kiduze ucusanga nimbura ugasanga umwesheje nk'intuzenye nk'amaritiro 10 nangahe ku madolari 60 ubwo nimba nka jewe mba ntafise ntuzenye ntafise ako kazi mvuga ati ndinjiza buri zanduzi ibiri ucusanga ari amahera menshi yiyongereye kuri ya budget umuntu aba asanzwe afashwa na government yo ngaha
ndabashimiye cyane
murakoze
inyuma ya Gertrude Ndayisenga Scott Phillips yamenyesheje yuko leta zunze ubumwe za Amerika ziteguriye gusahiriza bimwe mu bitoro bifise mu ntumbero yo kuzibira ikena y'igitoro ryo kwibonekeza aho rero na ho twashoboye kuyaga na Tony Bonaventure Sunzu we ashikiriza uko abibona
mu bisanzwe uravye ibiciro kuma station menshi hano mu gisagara dutuye mu Sydney urabona neza yuko ibiciro by'ibitoro byashoboye kuduga nubwo atari cyane ariko byashoboye kuduga tuvuge nk'amasense 10 gushika kuri 20 kwiritiro icyo rero urumva ikibazo cy'uko byoba biduteye nk'impungenge twocishura dufatiye ku ntuzenya ku makuru yavuye muri ntuzenya kuri minisiteri ijejwe iby'ibitoro muri Saudi Arabia bakaba bashoboye kuvuga yuko ibice bishika kuri 50 bashoboye kuyigira kuri storinga ni kuvuga yuko ubu rero batanguye guproduza igitoro ariko ntabwo irashika kuri capacite bari basanzwe bagira baproduza ko ariko bakaba barashoboye kwemeza yuko gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icenda ko bazoba barashoboye gusubiza ibintu nk'uko vyamye so muri make rero novuga yuko atari ikibazo kizomara umwanya muremure ariko bizovana n'ukuntu ivyo gusubiza mu ngiro ivyononekaye bizofata
wowe rero urizera yuko ivyo masent canke ivyo bice 20 vy'amafaranga hagati ya 10 na 20 vyaduze urizera yuko gushika ku mpera za kuno kwezi bizoba vyamanutse bivanye nayo makuru yavuye muri Arabia Saudite yuko gushika mu mpera za kuno kwezi igitoro kizoba kimaze gusubira ku mwimbo wacu usanzwe
kuba ibiciro bizoba byarasubiye aho byari bise imbere y'ibyo bitero gushika ku mpera za kuno kwezi ntabyo nibaza kuko igitoro urumva gishukurirwa muri Saudi Arabia kugira ngo kive hariya kidushikire bifata iminsi ni kuvuga yuko kongera kw'iyo minsi bifata kugira ngo igitoro gishobore gushika aho turi ndetse navuga ngo nko mu gushika hagati y'ukwezi kw'icumi nange mu mpera z'ukwezi kw'icumi kuko ntabwo abo birangura ku giciro cyo hejuru hama abadandaza cyakorotse
murakoze cyane mugira umunsi mwiza
okay twese
murakoze rero ndabashimiye nitwa Jean Paul Amede mukaba mwifuza kino kiganiro mwogisanga kuri Facebook canke mukurondera application yitwa SBS Radio ukamanuka epfo ukabona ikirundi gucyukemeza ugasanga aho kino kiganiro kizoba kiri nibindi twagiye turabashikiriza canke ukagenda ku rubuga aho wandika sbs.com/au/gahitamye kirundi gucyo ukagisanga ko murakoze
sbs.com.au